mwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana, nije ndongoye ibiganiro. Uyu munsi ni ku wa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inyuma yayo turabashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki, tubaye turabaha ikaze. Dutangura ibiganiro by'uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Perriero yatangiye uruzinduko ruzamugeza mu bihugu bitandukanye birimo Repubulika ya Congo, Tanzania, Angola, Misiri n'Ubufaransa. Itangazo dukesha Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko Perriero azitabira ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi biyobowe na Benjamin Mkapa wigeze kuyobora igihugu cya Tanzania. Iryo tangazo rivuga ko urwo ruzinduko rujyanye na gahunda ya Amerika yo gushyigikira gahunda zo gukemura amakimbirane mu Burundi no gushyigikira kandi umuhuza Perezida Mkapa. Muri urwo ruzinduko Perriero azashimangira ko ibiganiro ari byo nzira yonyine yo gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi. Amerika ivuga ko inzira y'ibiganiro bihuriye mu impande zose ariyo izakemura ibibazo byo mu Burundi no kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Arusha. Amakuru dukesha ubunyamabanga bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba avuga ko ibiganiro bihuza Abarundi biteganyijwe kuva tariki ya 12 kugeza ku ya 14 mu mujyi wa Arusha uri mu majyaruguru y'igihugu cya Tanzania. Muri urwo rugendo kandi Perriero azanaganira n'abayobozi b'ibihugu byo mu karere n'abandi baterankunga ibijyanye n'ibibazo bya politiki bishingiye ku matora bikomeje kwigaragaza muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Umuyobozi w'umujyi wa Dallas muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko igitero cyahitanye abapolisi batanu cyagabwe n'umuntu umwe ku giti cye wamenyekanye nka Mika Johnson. Icyo gitero cyabaye kuri uyu wa kane igihe abantu bari mu myigaragambyo nyuma y'uko abirabura babiri bishwe n'abapolisi mu mareta ya Minnesota na Louisiana. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuyobozi w'umujyi wa Dallas Mike Rawlings yavuze ko uwakoze ubwo bwicanyi yasize inyandiko nyinshi zigamba zikanagaragaza uburyo azashyira mu bikorwa ubwo bwicanyi. Yahumurije abatuye uwo mujyi abasaba gukomeza imirimo yabo kuko uwakoze ayo mahano atakiriho. Guverineri wa Texas Greg Abbott we yavuze ko nubwo nyiri gukora ubwo bwicanyi atakiriho, hakwiye gukorwa iperereza kugira ngo abafashije uwo mwicanyi n'abandi bashobora kuba baragize uruhare muri ubwo bwicanyi bagezwe imbere y'ubutabera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama wari mu nama y'ibihugu bigize umuryango wo gutabarana mu bihugu bya Atlantic ya ruguru, ni ukuvuga iby'Uburayi na Amerika OTAN, yatangaje ko atazakomeza iyo nama nk'uko byari biteganyijwe. Obama yavuze ko icyo gitero ku bapolisi bari basanzwe bari mu kazi kabo kigayitse cyane. Imiryango ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi iratangaza ko uduce tw'amajyaruguru ya Nigeria twugarijwe n'ibibazo by'inzara n'imirire mibi. Iyo miryango igaragaza ko nta gikozwe icyo kibazo gishobora gukomerera igihugu n'imiryango ifasha imbabare. Imibare itangazwa n'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abantu barenga miliyoni enye bugarijwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa. Amajyaruguru ya Nigeria amaze imyaka igera kuri 7 ari mu bibazo by'umutekano muke uterwa n'umutwe w'itera bwoba wa Boko Haram. Nubwo umuryango w'abibumbye utaratangaza ku mugaragara ko Nigeria yugarijwe n'inzara, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye PAM rishinzwe ibiribwa muri Nigeria Sori Uwone yavuze ko niba nta gikozwe hashobora kuzavuka ikibazo gikomeye. Uwone yavuga ko batangiye kubona uko ikibazo cyifashe ubwo imiryango y'ubutabazi yatangiraga kugera muri ako gace kari karigaruwe na Boko Haram. Yavuze ko PAM yifuza kuba yatangiye kugaburira abantu bagera ku 431 mbere y'uko uyu mwaka urangira. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imirwano mu gihugu cya Syria yahitanye abantu bagera kuri 50 ku munsi wa nyuma w'agahenge guverinoma yari yatangaje ku munsi wa gatatu. Iyo mirwano yabaye mu duce dutandukanye tw'igihugu cyane cyane mu ntara ya Idlib iri hafi y'umupaka wa Turukiya no mu majyaruguru y'umujyi wa Aleppo. Ku wa gatatu ushize Syria yatangaje agahenge k'amasaha 72 mu gihugu cyose. Mu itangazo cyashize ahagaragara igisirikare cya Syria ntikigeze sobanura niba no kurwanya imitwe y'iterabwoba nka leta ya Kiyisilamu n'ishami rya Al-Qaida yitwa Al-Nusra nabyo byari guhagarara muri iyo minsi itatu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Syria witwa Syrian Observatory for Human Rights watangaje ko ibitero by'indege byahitanye abantu 23 barimo abana babiri ku musozi wa Darkush uri mu ntara Idlib. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ibyo bitero by'indege byaragabwe na Syria cyangwa n'ingabo z'Uburusiya. Ako gace gasanzwe kayoborwa n'imitwe irimo inyeshyamba zirwanya leta n'ishami rya Al-Qaida ryitwa Al-Nusra mu mujyi wa Aleppo. Uwo muryango uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko abantu 25 ariho bahitanywe n'iyo mirwano.
Turashimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri uyu mwanya naho mukurikirana ikiganiro cy'amagara y'abantu Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Rimwe na rimwe abagabo barabera intambamyi abakenyezi babo mu mugambi wo kuvyara ku rugero. Aho ni mu gihe abakenyezi bababa imiliyoni 225 mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bifuza kuja ku buryo ariko bikanka kuko abagabo babo bataba babashigikiye nkuko biri mu cegeranyo co mu 2015 ca OMS ishami rya ONU yitaho amagara y'abantu ku isi. Ukudashikigwa n'inyigisho niyo nsiguro yo kutajijuka kw'abagabo nkuko UNFPA ishami rya ONU yitaho igurirana ry'abantu ku isi ryabishyize ahabona mu 2010. Icyo baye cyiza ni uko amavuriro n'ibigo byitaho irondoka rijyanye n'amagara meza byotegekanya inyigisho ziharije abagabo ubwabo nk'uko ABBF ishyirahamwe ryitaho imiryango ikorera mu Burundi ribihanura. Muri rusange muri Afrika ibitigiri byerekana ko abantu baho baja ku buryo bwo kubyara ku rugero byagiye byiyongera. Byavuye kuri 63% mu 2008 gushika kuri 63% mu 2014 nk'uko tubisanga mu cegeranyo cya OMS cyo 2015. Ariko rero mu karere k'ubugaragwa bwa Sahara biboneka ko ibitigiri biguma bimanuka. Imvo nyamukuru n'injyane zitavana ko zituma imiryango isanzara ntiyigishwe bikwiye nk'uko PNUD ishami rya ONU gitaho iterambere ku isi ryabishyize ahabona mu 2009. Nk'uko muvyumva mu kiganiro Kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye no kuja inama kw'abubakanye ku buryo bwo kubyara batandukanije imbyaro. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alan Eve Irankunda. Kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Mugutangura ikiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Cankuzo mu ntara ya Cankuzo kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika rutubwira uruhara rw'abubakanye mu gutandukanya imvyaro ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro
nuko bo byumvikana ko ari babiri bakagenda nko kwa muganga bakababwira ukungene bo byifatanye mu gutandukanya imvyaro
umugabo yoha uruhusha uwo mugore kujya ku buryo bwo gutandukanya imvyaro
bokoresha uburyo ndemanwa nko muguharura ibiringo
hariho n'abagore b'ibigabo batemera kuja kwa muganga gutandukanya imvyaro kandi abagabo babo baba babikeneye nabo nyene bogenda kwa muganga bakabahizo mpanuro bakazitahu
aboza baritabiri amanama y'abaremesha kiyago bagakwikiza n'impanuro za muganga
Baza barakurikiza impanuro bumva ku nsamirizi kandi n'abagabo bagatahura yuko urya mugambi wo kwiyugaza burundu ari ngira kamara kugira batandukanye cyane
Ugutsinda ubwoba ku bakenyezi byo bangombwa mu gihe bashaka kumvisha abagabo babo ko bifuza gufata uburyo bwo kuvyara ku rugero ivyo byoca mu biyago byo kwengengana bafatiye kwihindagurika ry'imibereho yo kubaho kw'abantu nk'uko bihanurwa n'abaganga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu ca Canada ikindi cyo kwitwararika ni gushika bahicegeranyo abagabo kunyigisho baronswa ku mavuriro zifatiye kwirondoka rijanye n'amagara meza nk'uko abo bahinga babandanya bahanura ukujinama kwabubakanye mu nteguro yo gufata uburyo bwo kuvyara ku rugero kurahindura imibereho yabo mu buryo bwiza aha twovuga nk'abavyeyi bitunganya mu bijanye no kuziganyiriza ibibondo mu mabanki amahera zo bafasha bageze mu bigero nk'uko bimeze mu bihugu biteye imbere Kaisa Liliane Inamahoro adushikane mu ntara ya Cankuzo adushikirize umwidondoro w'umukenyezi yabaye akarorero mu gutandukanya imvyaro yisunze uburyo bwo kuvyara ku rugero
mupfaso ni Gimara Anyesi ndakuramukije
nawe
umwidondoro wanyu kuba ariko baratwumviriza nuwahe
ndomoremye kandi ndomukenyeze yubatse cy'abana batatu umwana wa mbere afise imyaka 10 uwundi wa kabiri afise imyaka 8 uwa gatatu afise imyaka 5
ndabumvirije numva mwarashoboye gutandukanya imvyaro n'ijya hebanga ryanyu
baremesha kiyago nibatangwa kubitubwira ahaninyi kandi twarabyumva ku radio ngene babigenza hama twarabyumvikanye n'umugabo wanje turaza kwivuriro rikuru hama muganga araduhaye inyigisho bacha baratubaza none mwahisemo uburyo ubwahe tetwa muganga twahisemo akanyuzi aradutunga dashyamwa ku kanyuzi
ko hari abo burya buryo bwo gutandukanya imvyaro bugora bukabankira ko babubandanya wowe vyagenze gute
je ntangaruka mbivyigeze binte
Neza na neza ganyesi ni giki catumye uja ku buryo bwo gutandukanya ivyaro
Jewe na uhisemwe kubera umushinga ntahe wanje ntivyakunda kwaza arihangana yagomba kuguma yarangura amabanga yabubatse burumwanya wose cyambara ko no hava ntwarinda ntifuza
Ego kuba haratandukanije ivyaro byagufashije iki ku giti cawe hamwe no ku muryango wawe
Nashinga amagambo meza kandi ndakomeza ndashoboye kuremera umuryango wanje bakaronka bifungurwa biba kwiye bakajya bagahaga kandi nk'abatwara ku ishure nk'abagura ibikoresho bibakwiye atamwana gumye muhira kubera nashoboye kubyara abashoboye kurera kandi abana ntibaguma baraguharagurika
imbere yo gukoresha uburyo bwo kwa muganga uwo baba wari warabanje gukoresha burya buryo kama
yego twararindira iminsi 15 igahera atamushinga ntahe mubonanye muri ico gihe
none ko numva ubwo buryo busanzwe bwo guharura bwari bwakwereye ni kuki warinze kuja kwa muganga
naritabye kamuku uko dashobora kwihenda guharura bisangiragiyemo
uno munsi two turayaga nugo aheruhara gumugabo wawe mu gutandukanya imvyaro
uruhara yagize yashinze ku gitigi cy'abana batatu cyanke bane kandi yarampimirije ati bandanya kuri ubwo buryo niba ngarage nk'amatariki gusubira kwa muganga acanyibutsa hama agahanura abagabo nkawe abagabo bibigaba akazarabumvisha akazarabaha impanuro
dusubiye inyuma gato kubona wavyaye abana batatu tutabimenyereye mu mico yacu y'ikirundi na cane cane nk'ano ruguru mu kibano mbega bavyakira gute
mu kibane wacu bavyakiriye nabe kandi n'ubu ntibavyakira neza bavuga ngo ni guhonya umuryango ngo ni kwica
mu kibano bamaze kuza barakuvuga wowe ntacu byakugize mu muryango abo kwa nyoko bukwe hoho bavyakiriye gute
nta ntege byaduciye twe twagomeje muri uyu mugambi nyene kandi niwe muramwanje akaba ari kuri ubwo buryo kandi twese twitavye akamarimwe
mbe nibishika ukagira ako buti nk'ubu ko mbyaye bake nk'ubu vyoshika bakitaba imana nobura kunsigarana ivyo nibishika ukavyiyumvira
ivyo ntivyigabiza mu mutuna gatoyi nico cyumva nticegera kiyiza ivyo nibishikira bose cy'imana izoma nico nyene zorira bizoba impaye irandimeshe abana batatu ko bazobaho
ndumva uyu mugambi wo gutandukanya imvyaro warakunyuze none niyahe intererano uhabandi
mu kibano iwanje twebwe turafise nk'umunsi wa gatatu canke wa kane ku mugoroba ku macumi n'imwe ibikorwa tubirangije tukagenda mu bandi bakenyezi tukaganira tugashyiramo kandi gakuru ko gutandukanya imvyaro ukuntu yoja ku buryo n'ukuntu yokwihangana iyo yasamye imbanyi atayifuza
nubwahe butumwa woha abariko barumviriza ijwi rya Amerika
ano hamagaza bakenyezi nkanje ko bobandanya uwo mugambi wo gutandukanya imvyaro navuga yuko abana basanga bameze neza kandi bakura abana bafise amagara meza bakagenda ku mashure bakiga neza
mukenyezi Gimara Anyesi ndabakeje ko mwashoboye kuvyara ku rugero n'uwo mubakanye nongera ndabashimira ko mwatwakiriye mu rugi wanyu aha mucankuzo
naho turagushimira
Mu Burundi ibice by'abubakanye vya baba 50 nivyo vyitezwe ko bizoba biri ku buryo bwo kuvyara ku rugero mu mwaka w'2022 kugivyo abagabo bashigwa imbere mu bazohimirizwa vy'umwihariko kuko aribo akenshi bafata ingingo mu rugo nk'uko icegeranyo c'ibiro vyicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu cabishiza habona mu 2015 tumenyeshe ko ukudakoroka kwimbanyi hamwe no kutagwa aragurika ari bimwe mubishikira umukenyezi yitaho kuvyara atandukanyije imvyaro kugivyo OMS ishami rya ONU yitaho amagara y'abantu ku isi rihanura abubakanye kwamabajana munyigisho zijanye nirondoka rijanye n'amagara meza zitangirwa ku mavuriro n'ibitaro kugira ngo tutegere neza ibijanye no kujinama kwabubakanye mu buryo bwo kuvyara ku rugero mugenzanje Haisa Liliane inamahoro adushikiriza ikiyago yagiranye na muganga Petero Sinarinzi arongoye ivyimfata kibanza intara y'ubuvuzi ya Cankuzo
Muganga Sinarinzi Pierre ndabaramukije
ndabaramukije nanje
mbe irondoka rijanye n'amagara meza gifashe gute muri rusangi muri ntara ya Cankuzo
turashira mu ngiro umugambi w'igihugu ujanye nirondoka rijanye n'amagara meza tubicishije mu mavuriro atandukanye ari hagati mu ntara ashika 29 vuba tukatwakije dushirako abaremesha kiyago mu gukwiragiza umugambi mu banyagihugu mu kibano basanzwe baba
nize ntambamye none zikunze kwibonekeza
nizo ntambamye nyene zifatiye ku karanga k'abarundi w'ukundi kibondo n'izindi ntambamye zifatiye cyane cyane ku barongoye abandi mu madini atandukanye usanga hariho uburyo bwo kwikinga imbanyo umuryango utifuza bumwe bumwe badakunze gushira imbere cyane cyane nka burya buryo twita bwa kijambere
muri ico gihe muraheza mugakorana gute nayo madini
kila mwaka turakoranya abarongo yabandi mu madini atandukanye kuko washima sa madini yose atabitahura hanyuma tugahanira hani vyumviro tumaze kuronka amadini atari make adufasha mbere yo gusigura bene wabo kwa mugambi mwiza nyagi kwateza gukoresha kugira ngo bikingire imbanyi umuryango utipfuza izindi ntamba hariho ibyo bakita nk'ibihuha ugasanga igihe kiva ku muryango kija mu bundi kugira ngo ntibakoreshe ubwo buryo izindi nizijanye n'abagabo burya ntibitaba neza kakamo iri ntamba indwanyi idasanzwe dufise ngaha mu cankuzo n'ubukene bw'abakozi dufise abakozi bake cyane ntibiheza gutworohera gutanga cyangwa gutanga ama service meza ku banyagihugu ku mwanya ubereye n'indi ntambamye ufata ku nguvu abagore
ego muratubwiye yuko abagabo batitabira uyu mugambi wo gutandukanya imvyaro mbenyene ibijanye no kugaza Burundi kumenga aha muri no ntari wanyu ntibikogwa wo vyipfuza yogira ingorane
birakugwa mu gwanyi kugwa ku rugero shimishije bitumwe nuko atabaganga benshi dufise babinonose bahari
hari uwo mumaze kubigirira muri no ntara
barahari mugabo ntibabigirishije ngaha mu ntara barinze kuja mu ntara ya Ruyigi
n'uyu he mukenyuro muri ko murakoresha kugira abanyacankuzo bashobore kuvyara ku rugero
tumaze kubona yuko hari ahantu dushaka gushika twe twenyene dukora mu gisata cy'amagara y'abantu ubu tuho turakorana cyane gose n'abajeje intwaro abari tuho turakorana cyane niba baremesha kiyago ubu baranatanguye no kwegereza uburyo bwo kwikingira imbanyi mu muryango utifuza abanyagihugu
muganga Sinari Nzi Pierre murongo ya karere ko buvuzi ka cankuzo mukaba munarongoye vyimfata kibanzi ntara y'ubuvuzi ya cankuzo ndabashimiye
nane ndabashimiye
Rakoze Haisa Liliane ina mahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mategato mukumviriza karirimbo Burundi urasharije kigisha uburyo bwo kuvyara ku rugero Ganiro Nikira, Chichu ya Amerika. Gwaruka ni murambigwe. Muganga Anita Munyana ahejeje gushika muri studio zacu. Akanaka ryo kanyu ko kumubaza ibibazazanira ku ruhara rwabubakanye mu gutandukanya imvyaro. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Mbega bishitse umugabo akagenda guhagarika Burundi kuvyara ntangaruka mbi kubijyanye no kubangura amabanga yabubatse
oya namba ntangaruka nkeya agira yerekara ararangura amabanga yabubatse kuko ashishikara kuyakora neza atangorane nimwe agize
mbaza ndakwishura
Cyukuri muganga twagomba tubabaze kuvyara ku rugero ico iryo jambo risigura
Kuvyara ku rugero ni kuvuga gukurikiza umwana yakuze inyuma y'imyaka 2 n'inusu 3 kandi ukakurikiza uvyipfuza waganiriye n'umugabo wawe mukabona yuko hageze yuko umwana wundi akurikigwa Bisigura kandi yuko ari umukenyezi aba yasuye kumera neza umubiri wasuye gukomera yitegura iyindi mbanyi atamagara makeya afise eka n'ikibondo ciwe cakuze cyane ivyo kugwaragurika basubira byagabanutse
Waruka n'ubunyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga je nashaka kubaza kugira abana ntibaba intahekana bo kwirikirwa ku myaka ingahe
bafatira ku myaka 2 n'inusu 3 aho umwana umukurikije n'umwana abakuze n'umwana ushobora gutuma uti nzanira iki na kiriya kakikuzanira n'umwana ubuzi yuko ataza kukugora kuko mbere abatanguye kwigaburira ushobora kutunganya neza akazi ko muhira ofisi abana babiri bakurikirana uko onye
mbaza ndakwishura
muganga wananiwe na burya buryo bwo kwa muganga bwo gutandukanya imvyaro none yocaheba canke kwa muganga boshura kumufashiki
baraheza bakamwigisha bakamufasha mbere ni byiza yuko bigari bompi no kuvuga umugabo n'umugore kugira batahure kugira umugore aje ku buryo bwo gutandukanya imvyaro nuko baba babiyaze mu rugo hama wa mugabo yatahuye ko vyamunaniye agaheza akamufasha ari ca gihe cyo gukoresha agafuko akabitahura kuko murazi ko bigoye hagati mu rugo yuko agafuko kaza hama iki ni ca kabiri bashimye bwa buryo bwo guharura nabwo nyene bakabwigira hamwe umugabo mbere agaheza akitanga kugira afashe umugore wiwe mu guharura baheze batunga ganye neza imvyaro zawe
ikiganiro nikira cyitwa ya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Senagira mbaze mwoshobora kudusigurira burya buryo kama bwo gutandukanya imvyaro ukuntu murashobora kubukoresha
ikidede girafisa amabara atandukanye amabara yerekana yuko agiye mu butinyanka igihe abuvuyemo n'igihe gifatiye yuko ari gihe cy'agasamo ibyo byose rero bagenda arahindukiza ku munsi iyageze mu gihe cy'agasamo bakihangana ubujyo nibwo kuraba uruziri hajya umukenyezi uko imisi igenda uruziri rwe rurahinduka kiya gihe urya uruziri ruba rurenduka akategera yuko ari gihe cy'agasamo akirinda canka kamara gafuko
mbaza ndakwishura
muganga nivyo yuko umukobwa akiri muto afashe burya buryo bwo gutandukanya imvyaro ashobora kuba ingumo muri kazoza
oya namba ivyo bijanye no kutamenya umwigeme wese atarubaka yifuza gufata uburyo bwo gutandukanya imvyaro arashobora kwegera abaganga bakayaga kuko atifuza kuvyara kandi akabona yuko ari kumwe n'umuntu bizeranye kandi bafise imigambi ariko ikibi cavyo nuko burya barashobora kugwara ingwara zica mu bimba vyirondoka ari umugera wa sida ari n'izindi ingwara zikomeye zishobora kugira ingaruka mu kurondoka kwiwe rero naho bakwiye kuguma bashishikara batahura yuko ni vyiza kuja ku buryo ariko bakikingira inshuro kabiri no kuvuga akajya ku buryo akongera kambara gafuko yari kararangura amabanga mpuza bitini
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu aha yugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo Burundi urasharije katwigisha uburyo bwo kuvyara ku rugero jambo abanywanyi bacu uyu nzi yatwandikiye ni Firjance wo mu ntara ya Gitega avuga ko yamana umusonga mu gikiriza ukamumarako umunsi wose canke imisi ibiri kandi kumubabaza cyane akabaza uko yokwigenza
Firjance w'Igitega ndakuramukije mu ntwani ndumva yuko usinzikajwe n'ingwara itoroshe umusonga ni kintu kibabaza cyane kandi umusonga utegwa na byinshi rero ga Firje egera umuganga kuko jewe nka muganga no kubaza ibibazo bitandukanye kugira ntahure igituma uwo musonga ubugira ntuheza nka gutuma nibipimo rero nico gituma impanuro no guha nuko kwegera umuganga agaheza akakwandikira n'umuti ubereye urakoze
Uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka utanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti urya nk'inka ugapfa nk'imbwa bikubwiye iki
bikubwiye iki
tufate urashobora kwibaza kufise nk'ibintu byinshi ukacho uvuga tereka ndabirye ati ntibizohera n'ababurebure kandi niho ndayiboneye harigihe usanga vyaguheranye ugacubura nyene icyurya muri icyo gihe ukacugana mbere ukagenda no guseka no mu bandi kandi wari ubifise niko nibaza kare cyo wabusikura
bikubwiye iki
Urashobora kugira ibintu byinshi ukabimarira mu isoko abana babo babura ico barya uvaho ukaja kwiba ugasanga no mu nzu ntacu cimariye ndetse n'ababanyi bakagucisha mu igisho nico gituma no ubu turiko turaraba uburundi bwacu butigera butera imbere bivanye no gusesagura kw'abantu
bikubwiye iki
urya nk'inka ugapfa nk'imbwa bisigura ko niwarya byinshi ugasesagura ukiyibagira hazogera igihe ivyo bintu bigahera ukazosigara atana kimusigaranye ni hamwe nyene ucupfa nabi kandi ubwa mbere wari ufise ibikwiye urumva rero biduhanura ko twoza turakoresha ibintu ku rutonde kugira ngo ntituzosigare turiba kandi ubwa mbere twari dufise vyinshi
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu kiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'uruhara rw'abubakanye mu gutandukanya imbyaro. Nshimiye Kaisa Liliane Namahoro yafashije gutororokanya majwi mu ntara ya Cankuzo nasize inyuma. Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga magara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 79 193 79 Alain Yves Irankunda nije mwari kumwe kuri mikro ndabifurije amahoro n'urukundo ahiwanyu.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira. Mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwarabutse neza dususuruke.
Yewe uko tandebaye cyane cyangwa Roger wa Nazaro gishusha cyangwa umwana wa disanganiro yo ngaha mu Burundi. Nabona cyangwa